Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo.
Sinasura kubona umwende gihugu gatonda yahohotewe hajya muri gasentare. Izi mesaje zirakomeye. Mu minsi mikeyi hariho abantu bazoze barabona babarungikati nakanaka akadikara he bitahira.
Uwo n'umushikiranganji aje rw'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramo imanza yantahangwa mu gisagara ca Bujumbura ko badahinduye kugerene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi. Turavuga no ku nama mpuzamakungu ihuza abagwiza atunga abatwara ibigo vya leta n'abatwara amahinguriro yigenga bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika iri kibera i Kigali mu Rwanda, hamwe no ku bantu babiri bo mu muryango umwe bakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ku mutumba Nyonza muri komine Kirundo mu Burundi. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru yo hirya no hino twateguriwe na magenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi.
Baramutse Fidèle, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaraciriye hagati urugendo rwiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'aho igisasu cya rokete giterewe mu gihugu ciwe kivuye muri Gaza. Netanyahu ejo kuwa mbere niho yatahukanye impano yahawe na Perezida Donald Trump ishobora kuzomufasha mu matora yimirije. Perezida yateye umukono ku rwandiko rwemeza ko imisozi ya Golan yeguki igihugu cya Israeli. Netanyahu yashikirije ko ico cemezo Trump yafashe gihinduye intsinzi ya gisirikare iba intsinzi ya kidiplomasiya. Siriya yagiriza ico cemezo cya Trump ku misozi ya Golan ko ari gitero ku bwigenge bwawo. Israeli yafashe ako karere ko mu buraruko bushira ubuseruko ikatse Siriya mu ntambara yamaze iminsi 6 mu mwaka w'1967 ako karere komekwa kuri Israeli mu 1981. Icyemezo cyafashwe na Trump gikuyeho politike y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu, aho yahora yemeza ko imisozi ya Golan yanyazwe n'igihugu cya Israeli. Mushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yaragabishije Uburusiya ko Amerika itazorera amaboko mu gihe Uburusiya buriko buratera icuka kibi muri politike ya Venezuela. Ibimenyesha makuru muri Venezuela no mu Burusiya byatangaje ko indege z'intambara z'Uburusiya zashitse ku murwa mukuru Caracas muri Venezuela ejo ku munsi wa mbere, zikaba zarimwo umutegetsi wa gisirikare w'Uburusiya hamwe n'abasirikare bashika ijana. Uburusiya kuva kera bwamye ari Somambike na Venezuela bukaba bushigikiye Perezida Nicolas Maduro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika 50 bishigikiye Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfata kibanza inyuma y'amatora yabayemwo impari mu mwaka uheze. Umushikiranganji Pompeo asaba Uburusiya guhagarika inyifato itubaka bakifatanya n'ibindi bihugu biriko birarondera kazoza keza k'abanyagihugu muri ico gihugu ca Venezuela. Tukiri muri Amerika kandi Uburusiya ejo kuwa mbere bwarongeye guhakana ko bwivanze mu matora yo mu 2016 muri Leta Zunze za Amerika, naho umushikiriza manza mukuru adasanzwe Robert Mueller yemeje ko Uburusiya bwivanze muri ayo matora, ariko Perezida Donald Trump hamwe n'abamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza batakoranye n'Uburusiya kugira bumufashe gutsinda. Umuvugizi wa Leta y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye imenyeshamakuru mu Burusiya kwivyagirije byo guhungabanya amatora bitagira ifatiro. Amatora ya Mula yamaze amezi 22 yasanze Uburusiya ngo bwaragerageje kuyovya abariko barakurikirana imyiyamamazo bwongera burahungabanya umudemokrati ariko ahiganwa na Trump Hillary Clinton, ariko ngo nta vyemeza vyuko Trump hamwe nabo bari bafatanije bakoranye n'Uburusiya. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika William Barr ku munsi w'Imana. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwi kwa mbere ryaremeje ko abana 10 bari mu basivile 13 bishwe n'igitero giheruka ku cindege ya gisirikare ya Leta Zunze za Amerika mu buraruko bwa Afghanistan. Abategetsi ba Amerika nabo baremeje urupfu rw'abasirikare babo babiri bagiriza abatalibani gukoresha abasivile nk'inkinzo mu bice binyegejemo. Iri iyo mirwano rero yiyongera muri ico gihugu imaze guhitana ubuzima bw'abasivile batari bake mu mwaka wa 2018 abasivile bishwe n'abakomeretse bakaba bashitse ku 193. Umugwi w'abahinga wigenga ugiye gutohoza ingene aha muri Leta Zunze za Amerika bemeza ko indege yemerewe guhaguruka ikaguruka inyuma n'inyuma y'indege zibiri zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 zagiriye impanuka zigahitana ubuzima bw'abari muri zo. Ubushikiranganje bujeje cyo gutwara abantu n'ibintu muri Amerika nibwo bwatangaje ishigwaho ry'uwo mugwi w'abahinga udasanzwe. Amakuru yashikijwe mu ndwi heze yavuze ko ibiro by'inyamiramabi FBI byaha muri Amerika navyo biriko biratohoza ingene ukwemeza ko indege zemererwa kuguruka bigenda naho bica. Impanuka y'indege Boeing 737 MAX 8 muri Indonesia mu kwezi kw'indwi hamwe niyakurikiye yo mu rugo bwoko nyene bwa MAX 8 mu gihugu cha Ethiopia mu ndwi heze izo zose uko ari zibiri zahitanye abantu bose 346 bafiriye rimwe.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubira mu imanza ya Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura ko badahinduye kugene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi. Mu kiganiro yagiranye ejo kuwa mbere nabo bacamanza umushikiranganje Emero Rantine Kanyana yashikirije ko abo bacamanza barya igiturire birenze urugero. Ibindi kuri inkuru tubibaza umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma yo gushikiriza ingorane bafise z'ubukene bw'ibikoresho mu kazi kabo ka misi yose harimo n'amategeko, bamwe mu bacamanza bo muri sentare isura nk'imanza ya Ntahangwa batunzwe gatoke n'umushikiranganji w'ubutungane Emelo Rantine Kanyana avuga ko inyuma y'amatohoza yakozwe n'igisata cy'ubutungane basanze hari abacamanza karuhariwe mu kujya ibiturire abahawe gasopo kurusha abandi nabo mu masentare y'intango ya Buterere na Kinama.
Hari nta nkuru zirimo sivyo? Hariya ni umbwiye ni mu Kinama, aha ni mu urabona mu Kinama hari umugabo umwe n'abagore bane, umugabo umwe n'abagore bane mwambone. Ariko iki ibiturire biribwa muri sentare ntababeshe nta numwe mvuze muri mwebwe kwizira ntagi uzondengera cyo munane nyimbaro uyu mugaba bijya byonze bare wumva bakore navyonze mugaba icyo bikoze ndabasabye nshimitse mureba kenyezi ega ni batano ku mugabo umwe mugende no munsi musinye mwemeye kuhindura ibintu sinje sura kubona umwende gi ugatonda yahohotewe hajya muri sentare. Izi message zirakomeye mu minsi mikeyi ari abantu zo zirabona babarungika ati nakanaka akazi karaheze tahire nzo rabiye muja kwitwara mwonone ya bene gihugu burya rero nuko bimeze. Mwandike rero acaje na classe mu madosi ko gwe no munsi akaboko gahagaze ufise kareka n'ufise kagufi nta wonzi mugabe icombo nacho nuko bitari ko biragenda neza.
Ubona ko abo bacamanza atanumwe yarafise uburenganzira bwo kugira ico ashikirije kuvyo bagerizwa umushikiranganje w'ubutungane abasaba kwikebuka atari uko bakazohagarikwa mu kazi. Umushikiranganji w'ubutungane umufasoni Kanyana yatunganije urwo rugendo ku bacamanza bakorera mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura mu gihe hari ikindi gikorwa ubutungane buri ko burarangura muri ino minsi. Icyo naco nico kurekura abanyororo 3000 baheruka gutezurirwa n'umukuru w'igihugu. Benshi bibaza ryari iryo rikorwa rizotangura. Emelo Rantine Kanyana atanga inyishu.
Mwarabonye yuko twari twashikirije yuko tugira dutangura igikorwa ubu turiko turegeranya uburyo ko murabizi neza yuko bajya batashe si byiza ko tubare kurira mu ibarabara turabafasha tukabatwara n'amamodokari gushika ku mvamikuru y'amakomine bavamwo
tukabafasha kugira ngo tubashikirize mu kibano ku mutumba mu ikomine bashobore kubaho neza ntagira umuntu abuma bintu rero ni gikorwa gitegurwa ubu turiko turabikora twaranabihejeje hasigaye yiri ukizo modokari tuzirunge kamwe hose kugira ngo babatware ubikorwa tizera yuko kundwa itangura nko kwa gatatu abatahi muhira bazo bari ko barataha
mu gisata cy'ubutungane hanavugwa kandi ifungwa ry'abana babigeme b'abanyeshuri batatu bo mu ntara Kirundo abo baheruka guhagarikwa bagerezwa kuba bafutanganyije ishusho y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza inyuma yaho hari abagize imesi bavuga ko abo bana bahohotewe umushikiranganje w'ubutungane ashikiriza gishasha kuri abo bana
murabona ko bikiri mu matohoza sino vuga ngo bararenganijwe canke ikiboneka cyo cyo no kwicaha cyakozwe ko amafoto yagenye cyubahiro umukuru w'igihugu baya ditse ku bintu bitari byo uwabikoze rero mu gihe batamusanze akiri ko arabikora bica bijya mu matohoza niko bigenda nubwo rero abana benshi bari bafashwe hama harasigaramwo bakeyi babona yuko bahariho ivyemezo ariko abatwa subira numvise yuko muri parquet général pira cour d'appel d'Ngozi ho bahafashwe ingingo yuko abana botezurirwa bagasubira mu miryango hama matohoza kabandanya ico no vuga rero kuri ibi bintu nuko kuvyukuri barya abana babo canke batababo ikiboneka cyose nuko hari habana batagira ico bibanga rero uno munsi abavyeyi barakwiye kugaruka ku ndero y'abana bakaza bigisha ikizira bakamenya yuko hari igiti giturigwa
ubushikiranganje bw'ubutungane bumenyesha ko ingendo nkizo zigiye gukorwa mu masentari yose asubiramo imanza ari mu gihugu no kugira abataye akaranga mutima kumwunga bagaruke ku murongo atari uko basubirizwe mu kazi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda hi Kigali hakorana inama mpuzamakungu ihuza abagwiza atunga batwara ibigo vya leta n'abatwara amahinguriro yigenga barenga amajana indwi bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika intumbero y'iyo nama irimwo n'abakuru b'ibihugu n'amareta no kuzamura ubutunzi n'iterambere muri Afrika n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Cave niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niwe yuguruye inama y'iminsi ibiri yavuze ko abatwara ibigo amahinguriro amashyirahamwe y'ubudandaji abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere baba bikorera utwabo canke abegamiye leta bose babwirizwa gukorera hamwe kugira ngo umugabane wa Afrika utere imbere
Overall what we need is much more business activity
Icyo dukeneye imbere ya byose n'ubudandaji butere imbere Igisata cy'abikorera utwabo n'inzego za leta babwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahinyigisho n'imyimenyerezo ugwaruka kugira ngo rugire ingufu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata by'amahinguriro ubuhinga bwa none n'ibindi Afrika yacu ni nini kandi iratunze tubwirizwa kuyigira ya mbere muri byose tugakora kandi tugahingura ibintu by'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byo dutwara uburyo bwinshi gukorera hamwe mu gisata cy'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku banyafrika bo muri kazoza cyane cyane urwaruka
for Africa's future
imbere y'abantu barenga 1,508 barimo abakuru b'ibihugu bane abashikiranganje 30 hamwe n'abagwiza atunga barenga 70 bo muri Afrika Perezida Kagame yavuze ko Afrika atacu yaribuze kugira ngo itere imbere kuko iheruka no gushiraho amasezerano agenga isoko rusange rya Afrika akongera korosha uruja n'uruza rw'abantu ayo masezerano yasinywe i Kigali ku mwaka uheze amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 21 gusa ku bwa Perezida Kagame nubwo biruko ayo masezerano ntaco azoshika ko ibihugu bihana imbibe bidakoranye neza mu kiganiro camuhuje na perezida wa Ethiopia nawe yitabiriye iyo nama nabandi perezida Kagame yatanze akarorero ku bibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'Uganda vyatumye urudandazwa rudindira
we had containers leaving Kigali going to Mombasa were held in Uganda for 5 months.
Ati ari kontinere z'amabuye y'agaciro zava mu Rwanda zija Mombasa muri Kenya zafatiwe mu Buganda amezi 5. Twabajije abashinzwe imisoro hano batubwira ko atakibazo zari zifite. Babaza abagenzi babo mu Buganda nabo ntaco bababwiye. Kubajije impamvu badufatiye izo kontineri bakavuga ngo inkingo zafatiwe ahandi hantu. Ubutumwa bwo gufateza kontinere bwavuye ahandi ngo ntidushobora kuzirekura hari n'abantu bo muri Kenya bari bavanye amata mu Rwanda n'abikontineri zabo zafatiwe mu Buganda kugeza ibihumbi by'amalitiro y'amata apfuye. Murumva ko iyo politiki itagenda neza n'ubudandaje buhagirira ikibazo. Perezida Paul Kagame yemeza ko Ubuganda busa n'ubwabwiye abanyarwanda buti ntitubakeneye. Dufite amajana y'abantu bo mu Rwanda bafashwe bafunzwe amezi n'imyaka mu Buganda ataco bagirizwa bataranaburanishwa n'ubutungane ahubwo bagerekeranye mu mabohero gusa. Nta numwe yemerewe kubabona, nta nabashingwa manza eka n'abaserukira Rwanda ntibemerewe kubabona. Twarabibwiye abategetsi b'u Buganda akatari gake tuti nimba hari abakekwaho ibyaha bitandukanye nibahanwe yisunze amategeko, ariko siko bimeze. Ibyo bitanga ubutumwa ku Banyarwanda buvuga buti ntimuzi hano mu Buganda, niko Abaganda basa n'uko bariko baratubwira. Kuri iki kibazo Ubuganda ntibosiba kwagiriza nabwo u Rwanda ko arirwo nkwezi y'amarere ko gugaye imipaka uruja n'uruza rw'abantu rugahagarara. Ubuganda buhakana kandi ko atamunyarwanda n'umwe afungiweyo atacu yagirizwa. Bavuga ko abo barafashwe bose bari mu minwe y'ubutungane kandi ko imanza zabo zikurikiza amategeko, bukagiriza nabwo u Rwanda ko rushaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu u Rwanda rukavyamirira kure. Na Perezida wa Ethiopia yageze ico abivuga ko yatanze akarorero ku ntambara igihugu ciwe cahozemwo na Eritrea vyanatumye imipaka y'ivyo bihugu yugagwa imyaka irenga 20. Perezida wa Ethiopia yavuze ko bavuye basanga atahovyo bashikana bahitamwo kumvikana imipaka irafungurwa yahantu y'u Rwanda n'u Buganda navyo ko vyo kumvikana. Muri inama nta numwe ya leta y'u Burundi canke y'u Buganda yagitavye, kiretse uwo ba atwara ihinguriro ryigenga yoba yitavye ku giti ciwe. Nubwo abitavye iyo nama babona ko iterambere rikomeye ribwirizwa gushingira mu guhanahana ibidandazwa biciye mu miryango y'uturere nka Yase n'igindi ibaye mu gihe imipaka y'u Rwanda n'u Buganda ku ruhande rumwe ndetse n'u Rwanda n'u Burundi ku rundi ruhande hakiri ibibazo. Haraheze imyaka hafi itatu u Burundi bwarahagaritse ibidandazwa byose cyane cyane ibiribwa byava muri ico gihugu bija mu Rwanda, ndetse n'imodokari zunguruza abantu nizikirengana imipaka y'ivyo bihugu bibiri. Buheruka inzego za gisirikare z'u Rwanda zabwiye abanyarwanda ko boba bararetse gusubira kuja mu Burundi kubera umutekano muke ku mipaka y'ibi bihugu. Hagati y'u Rwanda n'u Buganda naho Perezida Kagame yemeje ko ataruja n'uruza ruhari, kiretse Perezida w'u Rwanda n'uwa Ethiopia bitavye iyo nama. Harimo kandi n'uwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi n'uwa Togo Faure Gnassingbe. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo, ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda. Mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Umucamanza muri sentare nkuru ya Gasabo mu gisagara cya Kigali nti yaburanishije urubanza rw'iyungururizo ihinguriro ry'itabi ryanya kwigendera Sinapol Rwigara riregera gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku matungo yaryo. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Izi nziti zizatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ataburanisha urubanza mu bujurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bazihurijeho. Ariko cyane ku nziti z'iyibura rubasha ku rukiko rw'ibanze rwa Kakiru rwaburanishije urubanza ku rwego rwa mbere, babimburiwe na Maître Fatuma Mukakibibi wunganira Maître Vedaste Habimana, wabwira urukiko ko urubanza baburana rushingiye ku bucuruzi. Yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe. We na bagenzi be bavuze ko niyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe, ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga, mu gihe baburana akayabo gakabakaba miliyari 6 z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapolo Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifitiye ububasha. Maître Pierre Munyangabe wunganira MM&RGD Limited yatsindiye cyamunara, nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC. Yavuze ko uruganda PTC rwajuririye uru rubanza rutabifitiye ububasha. Yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fond de Commerce. Yibukije ko iyo cyamunara rireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Asubiza kuri iyi nzitizi, Maître Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya PTC. Yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari PTC, bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera. Maître Baje Nibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yabwiye umucamanza ko izina PTC ritakiriho. Avuga ko uru ruganda rwari rufite n'abanyamigabane, bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego. Mu mvugo isa n'itari kure ya mugenzi we Maître Jean Clément Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda Premier Tobacco Company Limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryago ryagurishijwe. Asubiza kuri ibyo byose, umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapolo Rwigara Maître Janvier Rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa ko ari ugusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko. Nawe mu gusa n'uwumvikanisha ko PTC ntaho yagiye, yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyo ijyaho ikagira n'uburyo ivaho. Yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri Fond de Commerce. Uretse kuba izi nziti zizazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapolo Rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo, ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo. Impande zatanze inziti zini nazo zatsinze ku rwego rwa mbere, ariko ntizigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri uru rubanza kuri izi nziti zizongeye kugarura. Cyamunara itavugwaho rumwe ni ya Fond de Commerce y'uruganda PTC yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018, aho kampani MM&RGD yegukanye icyamunara kuri miliyoni 75 z'amafaranga. Uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko ba nyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera n'igena agaciro ry'imitungo. Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ko uruganda rutsindwa, maze ategeka ko cyamunara igomba guha mukwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nziti zizatanzwe. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi abantu babiri bo mu muryango umwe barakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ku mutumba Runyonza muri komine Kirundo. Abo bantu bahatswe kugandagurwa bavuga ko bubaye ubugira kabiri batewe grenade. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Hagati y'isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba wo kuri uw'Imana niho humvikanye grenade iturika ku mutumba wa Runyonza. Icyo kigwanisho cyatewe umugabo azwi ku izina rya Sabintore w'imyaka 57 na mushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota. Uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru bya Kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere vyaho iyo grenade yabafashe.
Twagenda nyine turi abantu bane, harimo mwene wabo n'uwo na muno muhungu wiwe nanjye. Ababiri bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo y'umuhana w'umugabo witwa Bahanda. Jena inzi karurugi wababa jitze mkuru tuwiri. Jitze kuchanyene nombichinu kila tuli tendazi nyuma sangu wa mgao ya agui. Na anje nihoja tarishangaha nyene kutu. Changenda ni ukanga mahira wali mbele anyeda gati ni mfuzi ndoro sangu nore ya agui ya mazegu.
Iyo gilinada yuguru ya. Konu nani tuwa tuwa hanyaka tambre. Hanyoma nda yombi sencha ndakuwa nchanjama hasi. Njami hasi niho uyu nawe bachi bachi itera uyu yase uyu mdama yase ya chewu kala safugatu. Elegani mteli nduru ati umu ati sabino baramwesha
uyo mugabo yemeza ko hari bari bagize imisi bamwagiriza kuroga
ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mu bashira mwifu mwe ntawo bashira mwifu wa muwonda taranuma ati haja ati naho tuzohora ntusubire ku nampagarika ngo mwebwe ngo tujyanye ngo twarabimenye ngo mwe murabarozi ngo mwe murabarozi mwiyo minsi hani batako hani weheze bacha bantera je ni batako no umuntu uwode naho yo bari mu muri abo bantu banteye ko amaze kuvuga ati mwe mwe murabarozi ati muto ntusubire ku nsabari
nsaba intore amyesha ko bugize kabiri asuwe kwitwa atewe grenade ibi biremezwa na mstaneri wa komine Kirundo Miburo Jean Claude
ubuheze n'ubundi bari bayihushije kuyimutera mugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi ariko icyo gihe twagiye turasuka ishaka nama turahanga ati ibyo bintu byo kwagirizanya uburozi mu bihagarike none umunsi nagisubiyemo icyo cy'uburozi wagirije umuntu uburozi utazi ko ari ubwa niwe tuzofata ibyo bintu mu bihagarike
habaye Imana Elias ni umwe mu batware bo hasi ku rwego rw'agacimbiri ahatwarirwa uwo yaraye atewe aremeza ko yagishijwe inama na bamwe mu banyagihugu kugira abaje imbere mu mugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga
umugambi udasurura bamaze kumageza ibintu by'uburozi barashatse ngo tumwice ndawe barashatse ko ikundi tumwice baratura kubera ntaje mako kagwe kabo hanyuma cavuga yuko nagirije igiki mu rozi nange ndumurozi umuhungu umwe witwa Kanyambogera yaciye ntukya mu bantu kunaje muri mu rozi ngo nange ndumurozi kugeza rero n'ubu abantu batwe bagomba twiruka nkako kibampindura amabanga bido bace bankora cyasubiza n'uwo muntu ari abiri bampinduye nka 10 saa 10 na bibitabi bejo nyene mwito ama rero bimaze kugenda ko nyene uwo muhungu urumva iko yoba yararoze ubwa mbere na mudasura ubwa mbere yaza bigira bibe nka hijya yejo yagenda nyinkona avuga mu kabare ngo ubu ndaje ndagira inka zitagira amahembe kuzinkunga nejo mu gitondo nyengera bisubiramo
uwo yahora n'umutware yemeza ko yakuwe mu mabanga yiwe imbere gato yuko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijyanye no gutabara ngaha mustanteri wa komine Kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu runyonzi
bambwiye nuko hari abataje gutabara ndagatiye singendo nziza gerageze ikintu kibaye mu mutumba mutabarane ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima w'ukubana neza takuba barabigize bisubire ko nibazasubire kudahurura ubwabo nibaze ko bitosubira ari ikintu kibaye ku mutumba rubane tikuko muhururanye n'uwo mwasi yoba yaje kubatera maja kumufata timuka kubona isaha imwe umuntu ateri icuma canke grenade ntitumumenye kirakamara maza hanyuma rero tuzosha tubafata mwese kuko baza bari muri mwebwe
uwo mutware amenyesha ko abantu munani bamaze gufatwa kumvuza amatohoza kwagirizanya uburozi bigize iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya Kirundo mu kwezi guheze buramatari w'intara ya Kirundo yaragize ingendo mu makomine atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo yo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu ni mu gihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi ku gutinya kwicwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko vyibonekeje muri komine ya Bugabira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Njuti mwese na kurikiranye ibiganiro twate bafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteruza amatwi ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.